mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza ncuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi genekezo rya kabizi ukwezi kwa gatanu kwa 2017 muri siya 18 muri kumwe na Jewe Diana nini na hazo
cyaha komeretse bari batse kuronda no yakuye hasi n'igihumura kinini arakomereka ku kuboko ni kuvugu ababanye nabo wari kunzigira gatatu niho yahuye na ekra iramukomeretsa ku maguru abiri abasigaye bose mu babanye baguye hasi igihumura nta bakomeretse.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Tubwire ibya grenade yarayitewe muri iyo kambi igakomeretsa umuntu umwe, turabigaruka ko handi hato. Turi kwa kabiri nk'uko vyamatu bafite ikiyago c'abanyedini ntimutangwe kucumviriza mu mpera za kino kiganiro. Hagataho mwaba mumaze kumva abantu baguruka canke bagendera ku ntaro mu ntara za Ruyigi na Cankuzo. Ijoro ryakeye umutama w'imyaka 60 yaraye atibukiye ku munyagihugu yariko aritahukira, navyo turabibabwira muri kino kiganiro. Ariko imbere kuja mu ntara no makambi mbanze ndababwira yavugwa irya nino muri make, ndamhereye ngaha kuri rino cegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch yagiriza abasirikare ba leta ya Siriya gukoresha ivyuka vyica ubwonko incuro zine mu mezi aheze. Raporo rero yasohoye kuri no wa mbere Human Rights Watch ivuga ko abasirikare bayoboka perezida Bashar al-Assad bakoze ibitero bakoresheje ivyuka vyica mu kwezi kwa 12 kwa 2016 n'ukwezi kwa gatatu kwa 2017. Human Rights Watch isaba inama ya ONU ijeje umutekano gufata vyihuta icemezo gisaba impande zose zishamiranye muri Siriya gukorana n'abagenduzi bagenzura ikoreshwa ry'ibigwanisho vyumara no gufatira ibihano abo bizogaragara ko babikoresheje. Uburusiya buramaze kugabisha ako kanama ko butarota bushigikira icemezo cose kiza kirega Siriya kuyo barakoresheje ivyuka vyumara. Leta zume za Amerika ziragabisha abagira ingendo ku mugabane wa Buraya ko habandanya haboneka ibimenyetso by'ibindi bitero bishobora kuba ku mugabane wa Buraya. Departement ya Leta ya Amerika ivuga ko ibitero biheruka kuba mu Faransa, Urusiya, Uswede n'Ubwongereza vyerekana tanko manzi ko imihari iterabwoba ya Leta ya Islam Al-Qaeda n'indi ishobora kugaba ibitero mu tundi turere twa Buraya. Iryo tangazo rivuga ko ibanza bihurumbirwa na ba mukerarugendo, ibanza bihuriramwo abiyunguruza benshi, amasoko hamwe n'inyubakwa za leta ari vyo bishobora gutegwa. Imisi mike nyuma yuko Amerika iriko yiyumvira gukoresha uburyo bwose bwa gisirikare kuri Korea ya Ruguru, Perezida Donald Trump yatangaje kuri uno wa mbere ko yiteguriye kubonana n'umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Perezida Trump yamenyesheje ko hamwe vyo babikwiriye ko abonana nawe atakibazo we bimuteye, avuga ko ryo bari iteka nyabuna kuri we kubonana na perezida wa Korea ya Ruguru mu kiganiro cha televiziyo cashikirije ku munsi w'Imana kuri programme ya televiziyo CBS Face the Nation. Perezida Trump yavuze ko yemera Kim Jong-un kubona yashoboye gutsimbataza ubutegetsi bwiwe yasigiwe na se wiwe ari mu myaka ya 20 gusa. Umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru aha muri Amerika, Sean Spicer, abajije ku byatangajwe na Perezida Trump, yavuze ko Perezida Trump yumva ibibazo vya Korea ya Ruguru uko biteye, avuga ko azokora ibishoboka vyose kugira ngo akingire Amerika ku bibazo vyose vyoza bitewe na Korea ya Ruguru. Ariko kuvyerekeye ukubonana hagati y'abategetsi babiri, Spicer avuga ko ari ibigaragara ko ivyo bidashoboka ubu bwa vuba umuntu aravye imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu bibiri. Bakunzi b'ijwi rya Amerika muri ko mutumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Abari mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. amakuru yandi yacu mushobora kuyasoma mukaraba ama video co kimwe n'amafoto muciye kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe kiganiro cacu tugihera mu gisata c'umutekano wa makambi harabandanye havugwa ibigwanisho bicira umuriro mu makambi y'impunzi induta muri Tanzania muri nojoro rya keye hakaba hari umugore yakomerekejwe na grenade yaturikiye iruhande y'umuhana iwe igipolisi ca Tanzania cabwiye kiganiro iwanyu mu ntara ko kiza catanguye amatohoza ivyinshi n'umunyamakuru wacu Leonce Nyongabo akora mu makambi ya nduta muri Tanzania
Yo grenade yatewe ku nzu ya 23 iri muri village ya Kane zone ya Kane nyene hari gihe cy'isaha 2:50 mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere yakomerekeje umuntu umwe bitababaje cyane ubundi yakomeretse mu gihe yari kwagerageza guhunga
Iyo grenade kuri uwo muhana bateye harimo abadamu babiri n'umwana umwe n'uwo mwigeme bari basanzwe baje kurondera abo bandi ntibakomeretse hakomeretse bari baje kuronda n'uwo yaguye hasi n'igihumura kinini arakomereka ku kuboko ni kukuguru ababanye nabo wari ku nzigira gatatu niwo yahuye na ekra iramukomeretsa ku maguru abiri abasigaye bose mu babanyi baguye hasi igihumura ntabakomeretse
hoba harondegwa umukobwa yahunze avi Bujumbura ababyeyi biwe bahejeje kugandagurwa
yari umwigeme yitwa Mugisha Nowera yararezwe ahantu kumuhana kuko ari impfubye atagira abavyeyi bose yavuye mu Burundi babishe niyo numa bari baraye baje kugira ngo bazimanganye ubuzima bwiwe yasitse ngaha mu kwezi kwa mbere mu 2016 hariho umwigeme yahunze avaye Bujumbura umuryango wiwe wose bawukeraguye azino ari ka buhungire mu nkambi kugira ngo arabe kwero nk'umutekano none niwe bari baje guhohosa Imana irakinga kubera yase kuyo arona bafatisha kuko icyo gihe bitse abavyeyi biwe yavuga ko yabamenye bacaguma bamutoteza bamusanga ino mu nkambi
umukobwa muri iyo kambi yari asanzwe aba mu kigo aho yari atungiye umutekano n'ishyirahamwe ELC ariko akaba yari yavuyeyo bibwira ko umutekano wiwe ukwiye
yahora ba mu kigo cya ERC niyo yahora akingiriye umutekano wiwe ariko muri iyi minsi heze bari bamuzanye bibaza ati byaraheze ntabamurondera ntabava mu Burundi ngo basifane ne dusanze aruza n'uruzi urumva mu Burundi naha biregeranye kuko bashobora gusifira umuntu uko bigombeye
igipolisi cya Tanzania gikorera muri iyo kambi n'ijoro nyene cacege hashika kugira gikora amatohoza impunzi rero zitekewe n'ubwoba
ingaruka mbizi yo grenade twe birabitangaje nuko iyo hagumye hajuruga amagrenade ngaha kanshi n'impunzi twahunze kugira ngo tubone umutekano amagrenade ngo maturika twe natwe tugira ibibazo tuba twiyumvira ati mbe tuba twarahunze se ntitwahunze izo grenade zishobora kumenya abazizana mu byo byose kubera turi hafi y'u Burundi birashika akaba ari abantu baje bavuye mu Burundi baje bajyanye ibigwanisho
aha ngaha muri inkambi ya Ndota dufite ubwoba bwinshi kuko ibigwanisho biriyo uraze ni grenade yari iturutse muri iri joro ni ukuvuga biragaragara rwose ko ibigwanisho bihari muri iyi nkambi ni ukuvuga ari impunzi zifite ubwoba bwinshi iyi grenade yari iturutse ntitwumva ko ari abantu baba baje bava hanze cyangwa bavuye ahandi n'ibigwanisho bisanzwe biri muri iyi nkambi nyine ubwo badufise bwishi cyane gose ahubwo tuburiko turabura niyo dutera tuja kuko no kuja mu zindi ntitukirara mu nzu muri utu dutente batwubakiye ntitukibutujamo
ibigwanisho bivuga muri iyo kambi byo bari byinshi
inkoho ziriko zirafatwa n'ubu ntituramenya neza ukuri ariko tumvise mu zone ya 18 hariyo inkoho yaba yarayifashwe cyane n'imyambaro ya gisirikare zirya z'abajejo bacongera perezida ibyo bita muri uzi hariya hanyuma kandi hariho n'izindi ziriko ziravugwavugwa tuguma tuzumva hariho n'abandi usanga bariko baragira uruja n'uruza utamenya ikintu kibagenze icarico bishobora kugaragara neza yuko n'inkoho usanga ziriyo
Iyo grenade yagiye guturika mu gihe kuri uyu wa mungu naho muri iyo kambi nyene hari hiriwe havugwa umuntu yafatanywe inkoho n'amagrenade muri zone 18 kumwe n'uyundi yafatanywe inkoho muri zone y'12 Leonce Niyongabo induta muri Tanzania ijwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo abari mu makambi ngene mudushikira kugira ngo mushobore kutubwira yavugiye wanyu mutwandikira kuri radio yacu @gmail.com inkuru zacu zose mugashobora gusubira kuzikurikirana muciye kuri wezitatu @ radio yacu @com ikiganiro ni wanyu mu ntara mu kanya gato ni inkuru y'umutamaguruka mu Ruyigi Haru mutama w'imyaka 60 ku mutumba wa Sanzu ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi yaraye mu gashoka komisariya y'igipolisi iyo ntara umutama yagirizwa kuguruka mu kirere bugorovye inyuma yaho agize insanganya gatibukira ku munyagihugu ariko aritahira mu ijoro gejo. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidèle Antoine Sabimana ariko aca ijya nino iyo nkuru. Fidèle, amwiriwe.
Mwiriwe neza Diane.
Ivyagenze gute vy'uwo mutama?
Ivyo mutama nkuko twabibwiwe n'umunyagihugu avuga ko yamuguye ko ngo akamusigira ibintu bimeze nk'ivyotsi n'ibicanwa, mbese akavuga yuko nubaguma yumva ubushuhe ngo hari igihe c'isa yine n'inusu niho abahuriye ahantu ku isanzu nyene ngo azabona amutibukiye imbere ngo imicanwa icimugurukirako. Ariko rero uwo mutama yaciye akomye, uwo munyagihugu yaciye akomye induru aramubwira yuko yohagarara, nyamutama nawe ngo aca arahagarara. Hama abantu baje bariko baraharira niho yavuga yuko koko ngo ari umurozi, ngo yari karaguruka, ngo yaragiye gusumira kure, ndetse n'umufuko yari afise yavuga ko yaragiye gusumiramwo nawo nyene bavuye bawutwara, akaba ari mu minwe y'igipolisi afungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Ruyigi.
Vy'ukuri Fidèle, abantu nk'abo baguruka canke bo ku ntaro barabaho ngaho mu Ruyigi canke n'ibihuha, hariho abandi bamaze kuvugwako?
Bo mu bisanzwe uko twabibonye uko abanyagihugu bari bahari baza kumuraba bavuga yuko atari ubwa mbere ko muri komine Nyabitsinda naho nyene abaguruka bavibigeze gusekanira mu kirere, hanyuma hakaba urubanza. Ariko urubanza abajejwe amategeko bavuga yuko bigoye kuruca kuko kuguruka atagihano gihari giteganyijwe n'amategeko, bigatuma bo nyene bababaza bakababaza ingene vyagenze. Kuko ico gihe hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri umwe yavuze yuko yagurutse adafite uburenganzira bwo kuguruka ku mutaga.
Turakoze.
Afite uburenganzira bwo kutaguruka ku mutaga, hanyuma ngo baca barasekana ibintu vy'amangetengete benshi batatahura hano mu ntara ya Ruyigi.
Urakoze cane gose Fidèle Antoine Nsabimana, urabigaruka ko makuru yacu yo hanyuma. Nkumbure ni ivyerekeye uburozi tuza kubabwira mu kanya, abanyagihugu bo mu Ruyigi baraza kuvyumva biciye muri kino kiganiro. Urakoze. Narinsiye nk'uwica ku masonga gato mu kiganiro c'abarongo y'amasengero n'amadini. Tuno musi turasubiramo igice ca mbere cico abajejwe amadini bagona ku kibazo c'uburozi kigisibije mu ntara zitandukanye zigize Uburundi. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse atwakira abatumire bari kumwe muri studio i Bujumbura.
Ego Diane, ni nazwe reka ntangure nakira abatumire bacu. Patiri Fupi Felix murongoye Paroisse Cathedrale Regina Mundi, ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Nakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye Isengero International de la Pentecôte, na mwebwe ndabaramukije.
Ego turabaramukije.
Nakire kandi na Pierre Clavenge Jimana, umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, akaba narongoye igisata gikurikira na abagenda n'ingwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu SNPK cyo mu Kamenge. Namwe mbwenda baramukije.
Amahoro neza cyane.
Uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijyanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu. Pierre Claver Njejimana, mwebwe mwanonosoye ibijyanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu, mutangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho?
Murakoze cyane. Twavuga yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere. Naje kubinyerekeye uburozi ntibubaho, mvuga nti uburozi ni ivyiyumviro umuntu yishyiramwo hanyuma akabibamwo igihe kirekire, agatangura kugira ibintu byo gwikeka, abatangura kwikeka abandi. Kuko ibyo bavuga ngo uburozi, bavuga ngo uburozi ni ukuvuga ngo umuntu yararozwe, ni ukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani. Hama rero iyo umuntu avuze ati naka yarandoze, nuko cyane cyane baba bafise ibintu kenshi na kenshi urabapfa.
Reka tubaze barongoye amasengero hano, mbega mwebwe mubivuga ku iki? Gapatiri Fupi Felix.
Kibazo cyerekeye uburozi, mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndacishura uko kiri, mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona. Nuko abantu iyo bamaze kwizihizwa n'umutima mubi
canke bafise ivyo bapfa biraboneka ko ari abantu barondera kugirira nabi abandi akavuga ati nina twari cumu nkari mutera canke nka musogota bavafatwa bimenyekane agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwasi wiwe bitamenyekanye bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi canke abandi bita impwemumbi aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu bace batangura kuvuga ivyerekeye uburozi ababishoboye mbere hari gihe aronda no kwica uwundi akamuha ishano abicishije mu byo kurya bicishije mu byanwa muri ico gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira ngo bashobore uyo muntu kumuha imiti yotuma ivyo bintu ajeje gufungura bitamugirira nabi mu muri estomano kuvuga mu mushishito wiwe canke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe ivyo bintu bihari two kwita mu gifaransa nti yo phénomène bikora canke bidakora hari abantu babigerageza bakarondera kubikoresha mbere hariho n'abantu bakorana na mashetani bakaraba ingene bokoresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imiti mitaboneka ngo bugire nabi abantu
ntabaciriyemwo mu ntara ya Gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aji kuzimu muti byo babisa nivyo
ivyo baraye mwagirije mugabo ivyo byose biri mu bintu bibaho hari bituma byinshi abantu barondera gukoresha bino bubasha bubi umuntu ashaka kugira urudandazwa uzukumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bubasha no kuvuga bapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu butike yanje cyangwa mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya baze kuba benshi nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko agiyemo iby'uburozi cyangwa gukoresha ububasha bubi bw'umwijima
kwa ari gihe abakristo bavuga ko pastori kanaka yababwiye yuko barozwe ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi buba
nanje mbaze ikibazo mu kwishura mvuga nti mbega bibiliya dukoresha yoba ivuga iki kujanye n'abarozi n'abanyamareba muri bibiliya haranditse abanyamareba haranditswemo abarozi ivyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igihe abisirayeli bariko bava mu gihugu cya Egiputa amareba n'amangetengete byo twakwita uburozi ngahe wacu byarakoze cyane turabibona no mu isezerano rishasha hari umuntu witwa Filipo umunyamareba ngo yaragura kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo kubw'ivyo rero je nk'umupastori nkoresha igitabo cera ceranda cha bibiliya ndemera ko uburozi bubaho nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye burya ubiravye neza usanga igikorwa dukora caratse inguvu abapfumu n'abaruzi uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya ngacavuga nti ubu bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye no vuga impamvu zivuye ku nyungu amatongo rwanko kwihorahorana ugasanga umuntu baramudodobereje baravuze bati wewe urumurozi kandi atariwe
ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri mwebwe mumenya gute mutandukanya gute yuko umuntu ko yarozwe nuko ari mabiba ariko baramwagiriza avuye ku zindi nyungu z'uwo muntu
mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe ko ari ubushakashatsi butakozwe nitwovuga ngo ntibibaho nibaza ahubwo ko karakaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihugu cacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ivyo bintu bitagaragara numva Festo kagenda neza
Pierre Claver ngira afite icyo bivuga ko umuhinga yanonose ivyinyifata
yavuze yuko muri bibiliya harimwo ijambo umurozi n'abanyamareba mugo nagomba abari kwatwumviza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ivyo bintu byanditswe ijambo ryonyine gashaka kuvamwo uburozi baracana umugani mu kirwa ati sakiri mikibi ngo yatanze uburozi gupfa no kuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe uvuga ati naka ntiyavuze yaroze no kuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira rirashaka kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu isanzwe aho ryavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye ku byiyumviro byarikiye kuri rya jambo ryavugwa
ijambo mushatse kuvuga yuko nk'ubu bavuze bati naka n'umurozi
cyangwa
uburozi burabaho
yego nakubwiye
cyo nyene kirangije
cyane nakubwiye nti cyane cyane ikintu umuntu yemera cyangwa kigomba kuba ukuri
ibi yari ko aravuga n'ibintu ngira ngo byumvikana gose kuko mu kirundi ijambo ngo umurozi yahavuye rifata n'izindi nsiguro iyo ubonye umuntu ariko agira inyifato itabereye dufate nk'umwigisha ajejwe kurera abana ukumva umwigisha ngo yasambanije uwo mwana muto yigisha mu mashuri mato mato kandi biraba ugiye kuvyumvira neza ngira ngo nkababize byerekeye nyifato z'abantu uravye impirikizi biba kuri uwo mwana iyo ashurashujwe n'umurezi wiwe birashobora kumwicira umutima bigatuma nejo ataco muri we nyene yiyanka atanica ashobora gushikako akaguma kura ku mubiri mugabo mu byerekeye muri we yarataye n'uyo muntu umwigisha arashobora kugereranya n'umurozi
kuko no muri kazoza uwo mwana ni kuvuga mu kibano bashaka kuzovuga ngo yararozwe bivanye n'ukuntu
yigenza ukuntu yigenza
kwera yagera hinduka kwera ivyo yabaye mwa kiri umwana
yarakomeretse ku mutima ugasanga aciyagira inyifato itangaza abantu hari umuntu bishika gacha yirekura agacha yiha kuno byari umutwe akanozoga nyinshi kabona ntabagira umutwe kabona cyanki akiya ntakihebura gacika ikintu menga yacita kazeze ubwenye bukagenda kubera ikintu camubaye ko camuhahamuye abantu bakazohorondera ico byavuye ko bakakibura bakavuga ko yarozwe ariko ijya umuntu yabimugiriye abantu babimenye bamugereranye n'umurozi hari gihe rero abantu bashobora guhusha ariko nk'umuntu muri abatwita abakozi b'Imana yavyiteguriye neza n'igihe ariko arasenga arashobora gushishoza akamenya ati uyu muntu wo mufasha aha mubona bijya bitaro byo kwa Rojant bakunda bavuga ibyo kwa Rojant ngende babwire ko bijya bitaro mu by'ukuri byatangujwe ni Ecclesia Catholica kuko byatanguye abafurere kugira ngo Ecclesia ifashe muri ibyo byo kugwanya ibyo bantu bita ngo nuburozi cyangwa ngo barozwe kugira ngo batandukanye ibyerekeye ubuzima bw'umutima cyangwa umuntu ashobora kugwara ayo mashetani n'abandi bibwira ngo bagwaye mashetani mugabo bagwaye izindi ndwara zishobora kuvugwa
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ntumva yari nzira imwe yo kushobora kugwanya muvuga muti akwiye kujaho ibigo kuko icyo kigo kivura ingwara zo mu mutwe SNPK ni kigo kimwe nkibigwiriye ngaha mu Burundi mwe mureye muvuga muti byo bavyiza navyo bigwijijwe mu ntumbero yo kugwanya abo bicura ko hari birozi kandi ari ngorane bagize zijanye ni nyifato n'ibikomere bagize mu mubiri mu buzima nako
birakwiye kugwizwa kandi ico cyumvikira amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gucyo sindengeje urugero kuko nababigerwa barabiyitse kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi mu mutwe ababitwa ngo bagwaye indwara zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kivuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze sinza babitanguje bari bari kumenga n'abafurera nyene ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta nishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga ko babibagiye igice kinini cy'abantu bashaka kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko cyanke mu byo leta yabwiza gukora ko no mu bindi bihugu nuko bimeze
mbiga pasteur ntabwo mwebinyene mwa mufise mu ruhara naho muri mu bantu bagwanya ivyo byo kwagizanya uburozi mu banyagihugu mbiga mugihe umu pastori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanze afise uyikeka akaba yarasanze afise ingorane ubwo ntabarika arongereza ingorane mu kibano nyene zo kwimvira uburozi
murakoze kumpa ijambo nagomba mbanze nkusore gatonyi kuri akamahereje ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera
yego
twemera ko bibaho muri bibiliya hari umuntu witwa Sauli padiri aramuzi cyane kuko arasoma Sauli yaragiye kuraguza ico turacemera nako cyumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibabaho nibaza yuko umuntu yoba agiriye mu bintu by'ibishobisho hanyuma nagomba mvuge ko ingirisho mvuze kuri kica leta padiri yavuze ati harakwiye kugushirwaho leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu bagaye mu mutwe nibaza ko leta yagize icikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psikoloji nagomba rero turi muri kino kiganiro ntihagire abahava twumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta atajwe irakora
bavuze ko ari ibigo atari uko leta itari kiravyumvira ku mugambi mu buryo bwo kugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze afite ingorane zo gushika muri kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara cha Bujumbura gusa
yego hanyuma rero natangwe mvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburozi bubaho twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona tubisoma hari n'abavyizera benshi burya naho abantu batabivuga barabigendana ubwiye kurahaba abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafite n'agaheko ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba inyigisho nyinshi kandi kwiki gikorwa citabwaho n'abantu bose na cyane cyane no mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi cyane ndavuga nti ni cyaha gikomeye kandi na leta yadufasha ibyo bintu kabihagurukira cyane
ego uyu Pierre Claver yanonose ibijanye n'inyifato numvise umwe ngo nimba natahuye umwe ngo abye yuko nabo bagendana duheko nibyo bagenda biboheye ko ari kugira ngo bihinyishu ibibazo baba bafise mu mutwe umwe ngo niko nabitahuye
afite
kugendana
urumva kugendana igiheko n'ukurondera novuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwiyumvira kwawe ko ntuba wikwije hamba rero iyo umuntu afise misanzwe ubuntu butuzuye neza yamagerageza kurondera akantu ashira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagenda neza hanyuma kubera inabi yamiva hanze reka ndondera akantu ushyira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenzanje cyangwa kuri wa mwatsi wanjye mfise cyangwa kuri wa muntu dufite icyo dupfa ugasanga ni bya bindi rero umuntu acyatagwa kuvuga uburozi je ngarutse kuri bibazo bya ikara vuga ifo ko tutahura ibintu tukagerageza kwitahura cyo kimwe uburozi bwavuze kuva kera cyane ku basokuru baravuga ngo uburozi bwo nukura mbega inkomo ku iyo jambo ryavuye hehe uburozi bwisanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kiza mu biri umuntu kandi kije kugira nabi nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi icyo kintu umuntu kivuye hari kije nk'umuyaga cyo kije novuga nk'ikintu cy'igitero bwo kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu
bisigura ko ivyo bintu bahana byo kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera
icyake mu kanwa cica ndemera yuko ari uburozi mugabo ikintu kiza giva inyuma kitake mu kanwa ntacyo nemera
nawe mu byumva kumwe gapasa
ufashe ikintu kakibaza mu psikologi aza kubwira insigura psikologi ubajije umu economiste aza kubwira insigura economy ubajije mu pastor aza gusigurira ibintu bya pastor yok wari ko atanga insiguro yiwe nko mu psikologi ukuri ko ibintu uburozi burabaho uvuze uti malaria ntibaho ubwoma gahonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya jewe na mpagaze
ibi iyi bari kubaragirizanya uburozi n'abantu bakarengera ko bakabica ega bo urahaba neza ngira ngo araza kudufasha ubavyi nonosoye rahari ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi icazogeje raba abantu atazi kweza zo bari muzima mu gihe abantu baguma bapfa cyangwa akabona ibintu nibiriko bigenda neza cyangwa akabona nimba ari masangaye cyangwa ugasanga izo ngwara raba inzara kandi kare turiko turaganira usanga arahantu hari ivyo bintu bizaduka by'inzara ugasanga niho bari kubaragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye by'ubuzima byingene bafungura mu nyuma indwara zije ntibaruhingere bavuza abana malaria babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi iheze malaria arisha abantu benshi ivyo oh iyo bikoranye byose bavuga ati mbega amabi yavuye kuri inde musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi babonye bisebuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguye ko wenyene arate bari yagiriza arabivuga ati jewe mpunza imana kandi ibyo byari ibyo kuri mugabo nukusanga tumeze baca barondera bati mbega ibi byose ni inde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwa ivyo bintu bagakiro baja kuri abo barozi bati kandi nakumenga n'umurozi bagaca bamuja ko bamwishe bakibaza ngo ingorane zaza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane
ati mwagira muvuge pa
yego hatu no kongera ko camishuro sho nagomba gushima kuri insiguro numvise padiri aje gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cyane cyane abatamakazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi cyo nagomba rero mvuge twebwe nk'abantu abamenyesha imana turasiga ikorwa ikomeye cyo kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikiwe n'ibibazo akabura yakura n'iyashira acavuga ati uko bakose ibintu byavuye kuri naka agaca rero ahimiriza abamwemera bati naka n'umurozi je wanje angiriye ibi wewe nawe ejo nutaza ngo tumwitange hakiri kare nawe azoguhitana abantu baca batwagwa n'ubwo bwoba numva rero mu byo twokora kugira ngo zibihagarare twebwe nk'abamenyesha imana twokwamiza ko duhimiriza abantu kutemera ibintazi ikindi naco numva kandi twokorana n'igihugu cyane kuko iyo abantu barenge ubutungane burakwiye ko umuntu atihanira nimba uyu muntu azi ko naka ari umurozi naza n'ivyemezo hanyuma aje muri ashikire abashijejwe ubutungane bamutunganirize niyaza n'ivyemezo ariko ari ikibazo kihari acavuga ati ko atavyemezo mfise reka ahubwo njaniranye iki kintu rero co kujaniranya munyigisha zacu za minsi yose nico kwiyamiriza
mukurangiza nshimire rero abatumire twari kumwe mu kiganiro Patiri Fupi Felix Murongo e Paroisse Cathedrale Regina Mundi ndabakengurukiye.
Naje ndabashimiye kumwadutumiye.
Namwebwe Pasteur Setting Heshimana Murongo Isengero International de la Pentecôte ndabakengurukiye.
Murakoze cyane.
Kengurukire kandi namwebwe Pierre Pravenge Jimana musanzwe muri umuhinga nonosoye bijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mukaba munarongoye igisata gikurikirana abagendana ingwara zo mu mutwe mu kigo SNPK cyo mu Kamenge. Namwebwe ndabakengurukiye.
Abandi dushimiye nimwe mwatwumviriza Innocent Kimenyi Diane n'ahaze na ingenieur twari kumwe tubahaye isango y'ejo nkaho twatanguriye muranigwe mu banyu.